indundi kulture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabahe ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba kuri radio indundi kulture ahagaze hanini kuri ibi bikuru bikuru Nuwa banyeshure bamwe bamwe ku ishure ry'imyuga etese Kamenge mu gisagara ca Bujumbura babandanya gutabaza inzego za leta zibijejwe ngo zifashe ntibabandanye gutegwa n'ikiza ca kolera inyuma y'imisi hafi ne basubiye kubandanya ivyigwa kubera bari bahagaritse kumvu z'ico kiza ibyo basaba cyane cyane no kuronswa amazi mu mabombo ahari cyo kimwe n'amasabuni ibyo by'indero nyene sendika yabigisha ko na pesi ivuga kwitewe impungenge no kwivanga kw'abandi bantu tarabarezi mu guhana makosa y'abanyeshure vyimonogoje muri kino gihe ivyo bishobora gutera ingaruka mbi kuri kazoza ku Burundi nk'uko iyo sendika ibandanye bivuga haravugwa matata aguma yibonekeza mu ngo cyane cyane kububakanye bivuye ku ikoreshwa ry'ubutunzi bw'umuryango mu bigwati bitandukanye biri muri zone mukike komine Gwibaga intara ya Bujumbura abakenyezi nibo bemeza ko bahagirira ingorane gusumba abagabo turanabafitiye inkuru yihariye nkino nkuko bya mimisi yose ya mbere uwo munsi tuvugura kinogo gusiganwa ku makinga bita cyclisme mu rurimi rw'igifaransa byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Matiabo na Yesu iri jwini odiro nkejimana mu kanyisa sidonido
radio indundi culture
Nongere ndabahe mwiriwe abanyeshure biga ku ishure ry'imyuga etese Kamenge mu gisagara ca Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi babandanya kwerekana makenga kubijanye no kwikingira ingwara ya kolera inyuma y'imisi hafi n'ivyigwa bisubiye gutangura mu gihe byari byahagaze kubera ico kiza cahateye abashoboye kuvugana na radio indundi kiritire kuri uyu wa mbere bavuga ko naho baherutse kuronswa amazi mu mabombo nubaza aracikagurika cyo kimwe n'amasabu nabuze yofasha mu gukaraba abo baregwa baho kuri etese Kamenge basaba ko ivyo bikibuze byoboneka kugira iyo ngwara ituzwe narije habandanya gutogwa bafashwe n'icyo kiza ubuyobozi bw'iryo shure ry'imyuga bwo buhumuriza ko nabari bagwaye bagarutse kwiga kandi habandanya kurabwa icokorwa Claire yakankundiye
aho twagendera mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ishure ry'imyuga etese Kamenge ryatowe ko abanyeshure banduye indwara ya kolera bamwe mu banyeshure basanzwe bahiga barashima ko ubu amazi yasubiriye kuboneka n'ibitigiri ibyo batogwa ko iyo ndwara vyagabanutse
mbonye n'amazi yayo twarinda kuja hariya fi kaburimbo canke tukanayabura nyene amazi yabuze cane ubu narwaye n'umwe nyene bamaze ari menshi
mbese ambirasi yashobora kuza kandi urabona nta yiratse iyo mukaye amazi arahari kuko ntawe
bakavuga ko bagerageza kwikingira iyo ndwara mu gukaraba igihe cyose cyabigenewe ikindi bongera ko nuko hato umwana yanduye haca hapomwa
baraza kugufasha bagirongera amakara y'abantu no gupomanya n'ahantu turaye
ariko bakanegura ko hari ibice bimwe bimwe by'iryo shure nko hafi y'utuzu tw'ubwiherero usanga bishika amazi agakama ariko bakemeza ko aho bafunguriraho amazi meza dahara
murangwa usanga hari yembera afigitwa bisanga usanga tayari ngaha konda kwaza mu gitondo no kumugoro
kugira bikingira iyo ndwara iva ku isuku rike basaba ko boronswa amasabuni kandi ko n'amazi boyaronswa umwanya wose
n'amazi boyakwiza nyine kwiriye nyine bagashira aho menshi hamwe umuntu agerageza gukora isuku kubera atamazi yobabura
usanga isabune itari kirenga kuri abantu harya ntasanzwe gukaraba ariko akaba amazi yo kunywa
naho biruko ubuyobozi bw'iryo shure burahumuriza ko ibikorwa byari byahagaze kuri iryo shuri ku munsi wa mbere w'inzu iheze kubera hato abana banduye indwara ya kolera ko byasubiriye ukuri kwamye guhera mu mpera z'inzu iheze umuyobozi w'iryo shure Julien Burikukiye natashimye kuvugira ku byuma byacu amenyesha ko amazi aboneka neza ubu bagerageza kwirinda iyo ndwara kandi ko n'abanyeshure bato iyo ndwara bajanywe kuvuzwa kwa muganga ko bakize bagarutse gukurikirana ivyigwa
tukivuga ivyo nyene bijanye n'indero sendika yabigisha ko na pesi ivuga ko itewe impungenge n'ingendo yita iyo kwivanga kw'abandi bantu batarabarezi mu guhana amakosa kogwa n'abanyeshure muri ino misi ya none mu gihugu mu kiganiro yahaye radio indundi kiritire kuri uyu wa mbere umukuru wa konapesi yavuze ko abantu batavyihweje neza kirazira yo hambere iri kiribagirwa ariko ko bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu muri kazoza Emmanuel Mashandari asaba ko mu gihugu abantu bo bavanura mu gukingira kibaba abana bari mu makosa.
Uno munsi kwera ko inyifato isa niriko iragwira turabona iyo umwana hanywe yababyeyi bamwe bamwe ushaka kuza kwinjira kuya barabe ku mwana uye twagezwe uko ni yakingira umwana wiwe ari mu ikosa azobarika mu kwigira ikaramu gashambara uno munsi wageze ku ishuri ejo azobigira mu kibanda ejo azobigira muhira dusabe abantu bose boye kuza barinjira abandi mu kazi mugabo baze bagiye ati mbega byagenze gute bagomba kurondera umuti mugabo adashaka kuza kugira hande kuza kwerekana yuko abana atakoza afise kuko bo bazokona niki ngaha ejo azokona ikindi umunsi twiteze yuko bari kwateguye igihugu tuzoronka abatware by'ukuri babona bati ikintu ni cyatwese ibyo nageze kugikenera ega no takarero nk'ubu nk'umwana amenye kuza aramenagura ibintu agacafata igitabo cy'ishuri agatabura ejo mu gitondo ari mu numero azoza kandi ibitabo byaguzwe amafaranga agahita n'intebe akamena ejo hari ubundi azoza azoyicara ko mugandi twamenyera yuko kumva ati aka nta kigoro cy'igihugu tuzatuye ko turatahura neza inyifato nziza kugira ngo tubahe igihugu neza.
Kubihano rera abana bahabwa mu mashuri waserukira sendika ko na pesi asigura ko bidatangwa mu ntumbero yo guhasha abana ariko ko ari kugira abanyeshure abagarukane ku murongo hamwe no ko kuvyaha bihambaye umunyeshuri ashobora gukurikiranwa n'ayandi mategeko ico yihaniza no kugabanya igihagararo c'abarezi imbere y'abanyeshure n'ubunye numviriza Emmanuel Mashandara arongewe ko na pesi.
Je bihano sivyo kugira ngo bahashe umwana nubwira ngo barabe yuko uwo mugarukana mu ruhongore kuko ibihano bafata misi yose sivyo ko babirukana hari ibyo usanga ari gukura amanota makeya n'ibyo usanga babahana udukorwa bakora gutyo umwana akabona ko yagize ikosa mugabo birashika ugasanga yakoze ikosa rikomeye cyane rwose niyo wasabye nk'umwana yivye umwana aca yirukanwa umwaka wose ntabwo afise uburenganzira bw'uko ashobora kugaruka kwiga asaba kurondera ishuri azokwiga umwaka uheze ku mashuri yose yo mu Burundi ngo bidutangaza n'uko rimwe na rimwe hari aho usanga umwana yakoze amakosa ngira ngo kubera igihagararo cy'umubyeyi cyangwa n'undi muntu bafitaniye ubucuti usanga baje gusaba ngo uwo mwana ntibarabe neza ngo bace inkoni ngufi bizabitewe abandi kubera yuko niyo aba yagize ikosa ku mwigisha uwo mwigisha akabona umwana ntahanywe kandi uwo mwana akabona ko yakoze ikosa rikomeye ntahantu biba biriko biragabanya inguvu n'igihagararo cumwigisha uwo mwigisha nawe azaba ikakora mu mutima yumva yuko iyo hagize icyo umwana yononye aho kumukosora ahubwo ucumenga abahanye umwigisha azoca agahita yigisha atagononokewe n'icyo kirashobora kuba kimwe mu bituma ubwo bumenyi bw'abantu bakora yuko umwarimu amaze kubona ko batamuhaye ikibanza kimukwiye azoca atangwa akora kuko arikurayo kuba ati igihe byo nkora byose nta gaciro babiri ibyo rero biza bituma wa mwana ashobora gusanga mbere yateye n'amatati ku mashuri akabigira ku bana bigana cyangwa no kubarezi biwe bigishanije gisha usabise ingaruka kunyifata yabo bana.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 26 z'umugoroba. Haribonekeza amatata afatiye ku guharika no kwikoreshwa nabi by'ubutunzi bw'imiryango mu bigwati bitandukanye biri muri zone Mukike muri komine Gwibaga intara ya Bujumbura. Abahagirira ibibazo cyane n'abakenyezi bavuga ko baheza bagasigara bareza abana bonyene bagatabaza intwaro gufasha kugira izo ngorane zihungabanya imiryango zitoregwa inyishu. Urwego rujejwe intwari Mukike ruremeza ayo matati gwemera kugwiza manama kubarongo yabandi kugira abafashe iyo miryango guhinduka iyo tamira tuzi.
Akarorero na Katrifere Shimirimana umutwakazi w'abana batanu wo muri site Gwampura ababazwa nuko umugabo wiwe yamutaye haraheze imyaka ibiri kandi bari baranditswe ariko agafatana n'uyundi mugore.
Jewe umugabo wanje yaragiye acaza kwitoranira n'uwundi tero kugeza uyu munsi jewe abana ndabagumije nk'ubu rero ndabayeho nabi kubera akazu kasidutse.
Francine Niyuhire w'abana batandatu nawe wo muri site Sigi avuga ko aruhijwe n'umugabo wiwe ubona ko batananditswe muri komine nk'umugore n'umugabo.
Ntaje ndarushye mwe birenze kuko nkaje ndagenda gukora ngeze kuzana imwe rasiyo ngo ndonderenge sindabigisho ndara ku musozi aho urumva n'ibintu bikomeye kandi ndarushye mu mutsima umugabo ntacyo nzobisengera bizoguma uko nyene nzoguma nihanganiye uko nyene nigumire mu twana twanje tuvyaranye abana batandatu mugahabe nuko bivuga uti uture ku muntu ndamwandikisha.
Bonaventure Ndohera arongoye site Sigi amenyesha ko amatata janye no guharika muri iyo site ari menshi harimo n'umuhungu wiwe
ingo zimaze gusambuka ni nyinshi hari urugo rwa mudari uyu mugore uyu unye umugabo wiwe yaramwomoye mugabo ubu mugabo mukomoka ngaha yo mbono ubundi mugabo yataye abana imbyarize ataza gusambutsa uyu ubundi sikadogo kanzeye
ayo matati rero arika tuma imiryango y'abatwaye kuri uyo mutumba idatera imbere nkuko babivuga
biradusubiza inyuma nyene cyane gose kubera mu gihe uri kuracurangu kucurangu kucumukuru ronderera abana wenyene kandi hariho uwo mwabavyaranye biragoye nyene uraha cumukurira gose
Bonaventure Ndohera abona ko ivyo bibazo bikuye gutorega umuti n'umukuru w'umutumba
imibereho yabo iyo onye itegerezwa kwicarirwa hagati n'umukuru w'umutumba bose bapanze ahari agategerezwa gukora isegeza ati bo winaka wewe urugo mukuru ta warutaye bivuye ku mpamvu aha kaba ari hagati mu ishengero apana kumubonanya kuvuga ngo ngwahano ngo mbega vyagenze gute
Nishimiye Adere arongoye zone mukike amenyesha ko azokoresha inama abo batwa kugira ngo ivyo guharika bibone kugabanuka.
Hanini babigira kubera batabize mugabo twagerageza tukazokorana n'intwaro tukabihasha ivyo bintu byo guharika kubera bitera ingorane nyinshi umuntu uze mu gihugu cyo gituma tuzogerageza tukagerageza tukabigisha tukabereka ingaruka mbi ziri mu guharika gucyongera ngo bizogenda biragabanuka.
Nka site Sigi imaze imyaka 20 ibayeho yatanguranye imiryango igera ku 21 ariko ubu yarongerekanye kuko yagirakira iyindi miryango y'abatwa ivuye ahandi
Yotamira tuzura kenuye mu bijanye n'ubuhinga burongoze bwa kaminuza y'u Burundi burashima intambwe bushakashatsi bugeze ko muri iyo kaminuza hugurwa indwi yahariwe kaminuza ku nshuro ya gatatu icegera cyo irongoye Merino kuri yemeza ko nawe ari intambwe iryo shure ryonyene itobwikorana ariko guhamagarira n'abandi habi bisata bya leta canke iby'abigenga gukorera hamwe ibyo ngo byotuma ubushakashatsi buteza imbere igihugu
Kaminuza y'u Burundi yateguye cyo bita indwi yahariwe kaminuza iyi ndwi rero twayihariye ukugene kokomeza ubushakashatsi butuma Universite y'u Burundi ifata ikibanza nyacu kibanza cyayo mu guteza imbere igihugu cacu habe mu by'imibano habe no mu byo ubutunzi ku mwaka uhera niko ibintu biguma bihinduka neza karusho naka tuguma turonka bo dukorana benshi amaproje menshi mu vyerekeye by'amagara y'abantu no gufungura neza ivyerekeye uburimyi iyo muruva ko ari intambwe kare nitwara dujika ngaho hari habakora ku miti y'ikirundi nabo nyene bazobandanya mpaka barose imiti ivura bene igihugu yabakora ku butare ubushakashatsi kaminuza niyo bukora yonyene ibukorana n'amashirahamwe yigenga ibukorana nabo mwumva badushigikiye ibukorana na leta kugira ngo dushike kuri yambona kazoza y'igihugu giteye imbere mu 2060 aho rero bica bitwereka yuko tukereraniye twese batwereka ubuhinga kama bazi natwe tubereka ubuhinga twize kugira twese dushike ahandi tuvuga tuti kaminuza abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu abaserukira amashirahamwe yo ngaha mu gihugu hamwe n'abajeune abikorera utwabo yuko tuba turi hamwe kugira ngo duteze imbere ubuhinga duteze imbere igihugu cacu turonge n'abanyeshuri bazi ubwenge bwo mu ishuri n'ubwenge bwo ku rubuga aho babana bene igihugu kugira tuze turonke kwagwaruka rushoboye ruzodushikana ku mbona kazoza
Radio Indundi Culture ayavugwa mu ngingo
Namaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yiharije iby'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rwo gusiganwa mu kunyonga ikinga bita cyclisme mu rurimi rw'igifaransa n'amategeko rugenga urongo iryo shirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi avuga ko umukinyi abwirizwa kuba afise ikinga rimwe Bernard Ntagumuka amenyesha ko hakiri ingorane nk'ubukene bw'amakinga agezweho inkuru yiharije iby'inkino y'uwo munsi twateguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rwo gusiganwa ku makinga n'urukino mu gihugu ruhari urukino rukugwa mu barabara urongoye ishirahamwe gihugu rukinavuga ko guhiganwa biri mu mici itatu Bernard Ntagumuka ashikiriza ko hari uburebure umukinyabwizwa kwiruka
bipanye naho ariko baregane kwa hariho harigihe bava mu kibanza kanaka bakaja kwirukanga gushika mu kindi kibanza kanaka muri ico gihe bakashobora kuraba wa mbere hari ni gihe bava mu kibanza bakagenda bagakatira ahantu kure hama bakagaruka muri ca kibanza banduruka bavamo hari ni gihe mbere haba ikibanza baguma bazunguruka bagaruka baca ahandi bagaharura incuro baja kuzunguruka aho hantu hari ni gihe birukanga ku minota umugumwe ukirukanga ukagenda ugashika uteza gushika muri ico gihe bagaca baraba umugwi wirutse umwanya muto gusumba yindi migwi yose akaba ari uwa mbere ukurikira ukaba uwa kabiri ukurikira ukaba uwa gatatu
guhiganwa biciye ku makinga hari ibikoresho bisabwa ntagumuka garuka ku vyambagwa kuko hari ico bifashe
abakinyi baza muri iyo higanwa baba bafise iyo kinga yabigenewe kandi bakaba bambaye ibibakingira n'ubwaye cha gikofera bita casque cyo ku mutwe bakaba bafise nabijya birato bijanye n'ikinga ifatana n'ipedale hanyuma iruhande y'ivyo kubera ashobora gushika isanganya ntibashobora kuja mu rukino badafise icyo bita assurance ku buryo hageze kugira isanganya aryo ibikurikirana
ubwo rukino rufise akamaro kanini ku magara y'abantu Bernard Ntagumu kasanga hari ingorane rufise ahabona ko hari byohinduka
iyo kinga bahiganishwa si kinga ikorerwa mu gihugu cacu ni kinga ikorerwa mu bindi bihugu kandi usanga izimbye rwose kandi ugaca usanga ikinga imwe ikoreshwa n'umukinyi umwe mu myimenyerezo cyangwa mu ihiganwa yindi nzitizi mu gihe amabarabara yose ari mu gihugu atari ku ikaburimbo yarashobora gusanga ariho hari agace kamwe usanga iyo kinga itonyongwaho kugira rero urukino rutera imbere ibyo kugwa sibike ahanini ni ibyo guhindura ingene abantu babona ibintu
Urukino ngo gusiganwa ku makenga bita cyclisme rwashitse mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda ishyirahamwe ry'ugo rukino ryemererwa gukora ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri gushika ubu mu gihugu hamaze gutunganywa amahiganwa atari make
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru muri imigwi kirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 34 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko n'uwabanyeshure bamwe bamwe ku ishure ry'imyuga ETS Kamenge ko mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura babandanya gutabaza inzego za leta zibijejwe ngo zifashe ntibabandanye gutegwa n'ikiza cha kolera inyuma y'imise hafi ne basubiye kubandanya ivyigwa kubera bari bahagaritse ku bozico kiza ivyo basaba cyane no kuronswa amazi mu mabomba hari cyo kimwe n'amasabuni yo gukaraba ivyo by'indero nyene sendika yabigisha ko na pesi ivuga kwitewe impungenge no kwivanga kw'abandi bantu atarabarezi mu guhana amakosa y'abanyeshure by'imonogoje muri iki gihe ivyo bishobora gutera igaruka mbi kuri kazoza ku Burundi nk'uko iyo sendika ibandanye ibivuga haravugwa amatata guma yibonekeza mu ngo cyane cyane kububakanye bibuye kwikoreshwa ry'ubutunzi bw'umuryango mu bigwa bitandukanye biri muri zone mukike komine gwibaga intara ya Bujumbura abakenyezi nibo bemeza ko bahagirira ingorane gusumba abagabo mwana byumvise twari tubafitiye inkuru yarije iby'inkino nkuko bya mimisi yose ya mbere umunsi tukaba twavuze ku rukino rwo gusiganwa ku makinga bita cyclisme mu rurimi rw'igifaransa ari na hano ndayarangirije nkengurukira abamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matthew abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane